murumva radio ijwi rya Amerika. Nirengwa mahoro nshuti z'ijwi rya Amerika, twahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Uburundi bwaraye butangaje ko muri icyo gihugu hagaragaye abarwayi ba mbere ba virusi ya corona.
Uwa mbere ni Murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Ugira kabiri nawe nyine ni Murundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara cha Bujumbura.
Uwo ni Tadende Kumana, minisitiri w'ubuzima mu Burundi, mu kiganiro araha abanyamakuru. Turanababwira ibyerekeye imibereho y'impunzi z'abarundi muri Tanzania no muri Congo. Tubafitiye kandi uyu munsi mu mateka, tugumane ni mukanya. Niko tubagezaho amakuru y'iwanyu mu ntara, ariko reka mugenzi wacu Alois Bigirimana atugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alois.
Leta y'u Rwanda yatangaje kuri wa kabiri ko hagaragaye abandi bantu batanu bashasha banduye umugera wa corona. Ibi bikaba bishikanye ku gitigiri cy'abantu 75 bamaze kuwandura muri icyo gihugu, nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda. Bani muri abo bantu baje baturuka i Dubai baca bashirwa mu kibanza cya bonyine, nayo uwundi umwe yatahuye ko yahuye n'uwundi arwaye umugera mu Rwanda aca nawe ashirwa mu kibanza cya wenyine. Leta ishikiriza ko hari ko ararondirwa n'abahuye n'abo bantu kugira nabo bapimwe ndetse bitabweho n'inzego zabigenewe. Mu gihugu kibanyi cy'Ubuganda, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwatangaje kuri wa kabiri ko habonetse abandi bantu 11 bashasha banduye umugera wa corona. Ibi bice bishikana ku bantu 44 bamaze kuwandura muri icyo gihugu cya Uganda. Abo 11 bari basanzwe mu bibanza bakoranirijwe hamwe igihe bapimwa, nk'uko bishikirizwa n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri icyo gihugu. Abategetsi ba Repubulika ya Somaliland yatangaje ko yikukiye, batangaje kuri wa kabiri ko habonetse abantu babiri ba mbere basuzumwe basanga baranduye umugera wa corona. Abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu ku murwa mukuru wa Hargeisa bavuze ko abo bagabo babiri ari umwenegihugu yigeze kugendera Ubwongereza hamwe n'Umushinwa. Abategetsi bariko baragerageza kurondera abantu bose abo bagabo babiri boba barakoranye ko. Inyuma y'imyaka Sudani y'umanuko imaze mu ntambara hagati ya bose rimwe, leta nshasha y'ubumwe isaba abanyagihugu gukorera hamwe bagana ku gusubiza hamwe no kubabarira abakoze ubwicanyi. Abanyagihugu muri Sudani y'umanuko baciye mu myaka irenga 10 mu ntambara. Izo ntambara zasize inkovu zikomeye mu gihugu. Mu kwezi kwa kabiri, abanyepolitiki batacana uwaka Perezida Salva Kiir hamwe n'uwahoze ari cegera ciwe Riek Machar barahavuye bashinga leta y'ubumwe inyuma y'umwaka urenga bari mu biganiro. Leta ishikiriza ko iriko irateza imbere akaranga n'imico k'abanyafurika ko kubabarirana. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika gishikiriza ko citeguye gukuraho ibihano cyafatiye Venezuela mu gihe hoshingwa leta y'infatakibanza irimwo uruhande rwa Perezida Nicolas Maduro hamwe n'uwo batavuga rumwe Juan Guaido. Ibyo byashikirijwe n'umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mike Pompeo kuri wa kabiri. Ako kamo gasaba Maduro na Guaido guha ubutegetsi akanama k'abantu batanu ushika atunganijwe amatora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka yoca atunganywa hagati y'amezi 6 na 12. Pompeo yashikirije ko yoshima ko Guaido yoshikira ubutegetsi mu matora zoza, ariko ko Maduro nawe akwiye kuba arava ku butegetsi. Ubutunzi bw'ico gihugu gitunze petrole bwarasinzikajwe cyane n'ibihano bya Amerika. Nawe umugera wa corona usanze igisata cy'amagara y'abantu cyarazingamye ku bw'ibyo bihano. Intumwa z'abatalibani zashitse i Kabul ku murwa mukuru wa Afghanistan kuri wa kabiri gukurikirana irekurwa ry'imbohe zabo 5,000 mu mugambi wo guhanahana imbohe na leta ya Afghanistan ufashijwemo na Leta Zunze za Amerika. Bubaye bwa mbere intumwa z'abatalibani zishika ku murwa mukuru wa Afghanistan kuva inteko mvamakungu zirongowe na Leta Zunze za Amerika zitereye icyo gihugu zigakura abatalibani ku butegetsi haraheze hafi imyaka 19. Iryo hanahana ry'imbohe risaba abatalibani nabo ku ruhande rwabo kurekura abanyororo 1,000 ba leta bafashe. Ni kimwe mu byumvikanywe ko nk'umushinge w'ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zibiri zishamiranye muri ico gihugu ca Afghanistan.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Mbibutse kuyi mukomeje kumva radio Ijwi ry'America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mugiye no kuri Y3 radio yacu voa.com ku rubuga rwacu gukurikirane aya makuru. Noneho iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi ry'America ari ho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nari nababwiye mu ngingo z'ingenzi ko Uburundi bwaraye bwemeje ko muri icyo gihugu hagaragaye abantu babiri banduye virusi ya corona. Ministri w'ubuzima muri icyo gihugu Tadendi Kumana yabivugiye mu kiganiro ya abanyamakuru. Yavuze ko abo bombi ari abagabo babiri bafite imyaka 42 na 45, umwe muri bo akaba yarakubutse mu rugendo i Dubai. Eloge Willy Kaneza.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu muganga Tadendi Kumana niwe yatangaje ku mugaragaro kuri uyu wa kabiri hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro abo bantu babiri ba mbere basanganywe umugera wa corona mu Burundi. Hari mu iganiro kigufi yahamenyesha amakuru abasoma itangazo ry'umushikiranganji aramutswa.
Uwa mbere ni murundi w'imyaka 56 aba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, akaba yari yatashe avuye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari mu bitaro kandi afise ibimenyetso z'ibicu urane kuva igenekerezo rya 18 ntwarante 2020. Ugira kabiri nawe nyene n'umurundi w'imyaka 42 aba ngaha mu gisagara ca Bujumbura, akaba yaheruka kuva i Dubai aciye mu gihugu cy'u Rwanda. Yari yaje kwivuza afise inkorora bicurane n'ububabare bw'umubiri. Ibipimo vyakozwe muri laboratoire ya INSP vyerekanye ko abo bantu uko ari babiri bari mu bitaro vya Bumereke bose banduye umugera ukiza ca coronavirus.
Yagiriye kashikiriza ingingo zafashe yanemeza ko ubuzima bw'abanduye butabangamiwe.
Abo bantu ko ari babiri baca bajanwa ahatekanijwe gukurikirana mwe nabo bagwaye mu bitaro vya Clinique Prince Louis Rwagasore. Ariko icyo mumenya nuko ubuzima bw'abo bagwaye butabangamiwe kandi bumeze neza. Kubera ko icyo kiza kibonekeje ngaha mu gihugu cacu, tugiye kwihatira gufata ingingo zose zo gukurikirana hafi icyo kiza, na cane cane duhereye kuboba baragiye hamwe nabo bantu kugira ngo arabaho bari tubapime kandi twongere tubakingire dukingire n'abenegihugu. Nico gituma kandi dusavye abenegihugu bose kuguma batekanye, na cane cane bakurikiza za mpanuro nziza tukugira isuku no kwirinda kwiyanduza no kwanduza abandi ico kiza ca coronavirus.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu ntiyavuze ariko igihe abagabo binjiriye ku butaka bw'u Burundi naho banyuze mu kwinjira, niba ari ku mipaka canke ukibuga c'indege ca Bujumbura citiriwe Melchior Ndadaye cugawe kuva kwa 22 ukwezi kwa gatatu guheze kuva igihe c'isaha zitandatu tuzijoro. Mugabo yamenyesheje ko arabandi bantu batatu bari baje bava muri Tanzania bikekwa bari ku bitaro byo mu giteranyi ntara ya Muyinga mu buraruko bw'ubuseruko bw'u Burundi basanze atamugera w'ingwara ya corona banduye. Ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura, ubuserukizi bw'umuryango wa Buraya ambasade zikugira uwo muryango, abakozi bavyo ubu bari basanzwe bakorera imuhira naye amashuri yagukira ibihugu by'Ubufaransa n'Ububirigi hamwe n'ikigo ndangakaranga c'Abafaransa byari byubugaye, naho leta yari yagabishije mu ndwi heze kwishobora guhana abo bose bafata ingingo ngozi hushanye nizo yamaze gufata canke itarafata. Mu gihe ambasade y'Abanyamerika nayo yari yagabanije abakozi bayo amasaha yo gukora bagakora batani mbuco kimwe namwe mu mabanki. Kuri uyu wa kabiri umuryango mpuzamahanga witaho ubwigenge bwa kiremwa muntu Human Rights Watch wari wasohoye urwandiko usaba abategetsi b'Abarundi guhangana n'ikiza cya corona bagaha makuru afadika kandi anahagije abanyagihugu ukuntu bokirinda bakanirinda kucanduzanya, aho kuguma bavuga ko Burundi ari hangagiye iberwa ryonyene ataco bwinona kubera bwashize Imana imbere. Mu muryango wa Afrika y'ubuseruko kugeza kuri uyu wa gatatu, igihugu cya Sudani y'Amajepfo nicyo gisigaye kitaratorwa nk'umuntu n'umwe afise ubwandu bw'ingwara ya corona. Eloge Wika neza, Ijwi ry'America.
Mu Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza ruravuga ko rwatangiye iperereza ku rupfu rw'umunyarwandakazi n'umusore w'umurundi bapfiriye mu ngo zabo ku cyumweru. Buri wese muri abo abukwe, ariko abaturanyi babo bakavuga ko bababonye basangira ku cyumweru nyine gishize. Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye.
Umusore w'impunzi y'umurundi yasanzwe yafiriye mu nzu kuri uyu wa kabiri ari mu kigero cy'imyaka irenga gato 30, yaba mu murenge wa Kicukiro mu karere ka Kicukiro nyene umuji wa Kigali. yarazwe ku izina rya Armel Ntwari agatazirano kiwe n'imico myiza. Inzego zibanze zivuga ko imbere yaho gato ku munsi wa mbere hari n'uwundi mugore w'umunyarwandakazi nawe yitabye Imana muri ako gace. Ababanyi babo co kimwe n'inzego zibanze bemeza ko bari basangiye nk'uko bisanzwe inzoga ku munsi w'Imana uheze co kime n'abandi. Kugira ngo rupfu rwa mico myiza rumenyekane, ababanye ngo bagize amakenga kuko yaramaze iminsi ibiri adasohoka, niko kubomora umuryango basanga ibararyaraguye kanatsinda abamuheruka ijya nyuma hari ku munsi wa Mungu. Kubera ko inzego zibanze zemeje ko abo bantu babiri basohotse urugo, kandi muri iki gihe abantu bose basabwa kuguma muhira mu ntumbero yo kwirindikiza cy'umugera wa corona, userukira impunzi mu bisagara arihanikiriza impunzi ko atawusubira gusohoka. Patrice Ntadohoka abivuze kuko uwo musore w'umurundi yari impunzi.
Naje nkujeje gukurikirana ku munsi ku munsi impunzi ko zibayeho byambabaje cyane, kandi nagoma bunere hakanya ko guhoza imiryango yabuze. Hari abo turiko turavugana muri iyo miryango turabe ingene abo bantu bashingwa niteka mboneho rero n'akanya ko guhanura impunzi zose ziba muri ino miji y'igihugu cy'u Rwanda ko bogerageza gukurikiza amategeko ku neza yabo y'umutekano, cyane cyane muri ibi bihe turi mu bibazo bidasanzwe by'iki kiza cya coronavirus kiteye ikibazo cyane ku isi yose. Bareke kuza barasohoka uko bashatse kandi bibujijwe, kuko amakuru dushikira avuga yuko baba bavuye hanze kumbure binyigije aracyo baje kurondera gufungura canke cyo baje kurondera cyo kunywa, hanyuma bikavyamo ingaruka y'ibibazo tutaramenye neza ingene bitumbire.
Hageze ubwira ikibazo kanaka asabwa kwitura inzego zimwegereye ndetse n'igipolisi kugira ngo bamutunganirize.
Kandi murabona na leta bidufashamo igahereza ifashanyo abantu bamerewe nabi barindire ngaho, amatelefone barayafise yababarongoye babaze bati tubikore gute. Impunzi zose rezo mu muji zirateye kamo ko zogerageza n'ukuri kwifata nibihe bitoroshe nibyo iyo utagira akazi utagira amikoro, ariko bagume mu mazu bagumana telefone y'ababarongoye bagumana telefone ya polisi za polisi ziriho zitabara. Nkabamboneyeho n'akanya ko kumenyesha hariho amatangazo ubona bagira ngo naka ngo muzomubazibi ngo kuvyerekeye amagara y'abantu, nta muntu numwe ariko uri kuvuga iby'amagara y'abantu atari ijya nimero babahaye 114 yo gutabaza ugiye umuntu yumva atamerewe neza mu buzima cyane cyane bijyanye n'iki kiza cya corona.
Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yagerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Biranka, yamara umuvugizi w'urwo rwego RIB Marie Michel Umuhoza yabwiye ikinyamakuru Igihe kugwo rwego rwamenye ayo makuru ndetse ko rwatanguye iperereza kuca bitumye. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Tugume mu Rwanda aho amwe mu masosiyete atwara abantu mu mujyi wa Kigali yabaye ahagaritse amasezerano n'abakozi bayo mu gihe cy'amezi atatu kubera ikiza cy'indwara ya COVID-19. Eric Bagirubusa adufitiye inkuru irambuye.
Amakuru y'ihagarikwa ry'ibikorwa bya zimwe muri kompanyi zitwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali, Ijwi rya Amerika yamenye abanje kubwirwa n'abantu batandukanye ko ayo makompanyi yirukanye bidasubirwaho abari abakozi batwara imodoka zabo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali kubera icyorezo COVID-19. Ibitandukanye nibyo Ijwi rya Amerika yivuganiye n'abayobozi ba nyirubwite bamwe mu makompanyi atwara abagenzi hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Twahereye kuri kompanyi Royal Express, umuyobozi wayo wungirije bwana Soteri Habumugisha yabwiye Ijwi rya Amerika ko abakozi babaye bahagaze kubera ko n'ubusanzwe ibikorwa byo gutwara abagenzi mu gihugu byahagaze kubera icyorezo cya virusi ya corona. Uyu yaduhakaniye ko badashobora kurutabirukana abakozi babo ko igihe cyose icyorezo cya virusi ya corona cyarangira basubira mu kazi uko bisanzwe. Ni nacyo kimwe ku buyobozi bwa Kigali Bus Services KBS mu mpine. Ijwi rya Amerika ivugana na bwana Victor Rudasingwa, umuyobozi mukuru wa KBS, yaduhamirije ko babaye basabye abakozi babo gusesa amasezerano y'akazi mu gihe cy'amezi atatu kubera ibibazo byo kuba imikorere yarahagaze. Bwana Rudasingwa akavuga ko igihe icyo cyorezo cyava mu nzira abakozi basubira mu kazi.
Niko bimeze ariko si ukuhagarika burundu no gusubika amasezerano bafitanye na Kigali Bus Services by'agateganyo, bivuze ngo ejo n'ejo bundi mu gihe cyose iyi ndwara icyo cyorezo cyaba gihagaze tugasubira mu kazi nk'uko byari bisanzwe, bazagaruka mu kazi bisanzwe. Ubundi bahawe gusubika amasezerano yanateganye mu gihe cy'amezi atatu kandi biteganywa n'itegeko umuteko ry'umurimo kuko hifashishije ubwo itegeko mu gihe nk'iki nyine bagita hasemaze tekinike ahari ariko binara kuko nigihe urumva kiba kidasanzwe.
Iki cyemezo cy'amakompanyi atwara abagenzi mu modoka yahisemo kubasesha amasezerano y'akazi kuri KBS by'umwihariko ngo n'abakozi hafi ya bose kuko ngo ari icyemezo kigenda kigafata no kuwitwa umukanishi w'imodoka.
Ntabwo ari abashoferi gusa n'abakozi bo mu biro n'abakanishi.
Bivuze rero ngo murebye uko ibintu byitwaye murasanga n'ubundi gukomeza amasezerano byaba ari igihombo kuri KBS.
Urabibona birakugaragara muri Kigali se cyangwa mu Rwanda na urabibona uko situation imeze rwose urabona ko ubuzima bwahagaze uyu munsi niba inkomoko y'umutungo cyangwa y'ubukungu bwa KBS yavaga mu gutwara abagenzi ukabona twarahagaze urumva sara ubundi bushobozi ubona ikigo cyaba kigifite.
Bwana Rudasingwa avuga ko nyuma yo kumvikana n'abakozi bagasesa amasezerano yabagengaga mu kazi kabo ka buri munsi bemeranije ko ukwezi kwa gatatu bagomba kuzaguhembwa na cyane ko icyemezo kibuza gutwarira hamwe abagenzi cyafashwe ukwezi kwerekeza ku musozo. Uyu ni umwanzuro ugiye kugira ingaruka ku bantu batari bake. Byo nyine kuri KBS ho nyine barabarura imodoka zisaga 120 kandi abashoferi nabo ubwabo bagenda bazisimburanamo. Ibi bije mu mugambi wo kubahiriza ingamba nshya za guverinoma zitegeka guhagarika ingendo zaho hirya no hino mu gihugu mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo COVID-19 hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Hakunda guhurira abagenzi batega imodoka zerekeza mu bice bitandukanye by'igihugu urahagera ugasanga harahindutse nk'amatongo. Gufata icyemezo cyo gusesa amasezerano y'akazi si umwihariko w'aya makompanyi atwara abagenzi kuko yaba amahoteli, utubyiniro n'amaresitora n'abandi uretse bo no gusesa amasezerano na cyane ko abayagira ari imbarwa babaye birukanya babakoreraga. Hari n'amatangazo yasohotse asaba amabanki amwe n'amwe kuba afunze amwe mu mashami yayo hirya no hino byumvikanisha uburemere bw'iki kibazo. Kugeza ubu biragoye kumva urwego runaka rwabarura rugatomora akayabo rumaze guhomba ariko ntiwabura kwemeza ko byanze bikunze ari ibihombo bitagira ingano. Aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Asiya Kongo ayimunze z'abarundi ziri mu nkambi y'agateganyo yahitwa Kavimvira zugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa, indwara zituruka ku isuku nke no kutagira uko zivuza. Zirasaba inzego zibishinzwe gutabara zikabakemurira ikibazo. Vedaste Ngabo yagiyeyo.
Kubera ubuzima bubizi impunzi zibayemo bwo gufungura rimwe ku munsi, ubugari n'amashaza by'intica ntikize, usanga mu gitondo cya kare hari impunzi zisohoka urupangu rw'amabati ruzengurutse inkambi zikajya guhingira abaturage b'abakongomani, izindi nazo zikajya gucukura amabuye n'umucanga mu mugezi wa Kavimvira kugira ngo zibone amafaranga yo guhahira abana bazo. Hatunga Imana Penina ni umugore uri mu kigero cy'imyaka 38 y'amavuko, iwe n'abandi bagore barenga 20 twabasanze mu mugezi wa Kavimvira bari kuropora umucanga bakoresheje ibitiyo.
Wewe gituma tuza turashonje nitugaburirwa ku rugero tuhabwe injyari imwe naho nyene saa 11 size rero tuzakoronka inje none njya baguhasize iri saa 11 kuzotunga umujyango wazotunga abana abana bakaza kuronka inje ruko bananutse n'iminwa yumye tuzakuva ngaha dusanga abana ari mirambi kangwa abana busanga bajyamye bameze nk'abapfuye. Turarushe cyane n'ukuri turarushe turakeneye yuko bo tukemurira ikibazo cyacu tukareba ko twova aha hantu kuko tugiye gupfana umucoko urwaye ntuzore nk'izokuvuza twebwe babaha mu Kavimvira inzara nituza na kuropora amabuye kuko atari inzara ibi ntabwo wobizamo yaba twagaburirwa nk'uko bikwiye ntitubatuza mu aya mabuye tuguza kubera inzara ntabyo turonka.
Bamwe na bamwe muri aba barundi bo muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira nubwo birirwa mu mugezi bashaka amabuye n'imicanga yo kugurisha mu baturage b'abakongomani bubaka amazu, bavuga yuko amafaranga bahembwa ari makeya mu buryo adashobora gukemura ikibazo cy'inzara bamaranye iminsi muri iyi nkambi. Nduwayo Didasi ni umubyeyi ufite abana batanu muri iyi nkambi ya Kavimvira.
By'ukuri twebwe aha tumaze amezi 8 turi mu transit. Ayo mezi 8 batubariye ko ikibazo cyacu kigire gikemuke twararindiriye twarabuze. Baraza baratubwira ko twebwe muri iyi minsi bitarenga mu ndwi zibiri. Izo ndwi zibiri twarazirindiriye twarahebuye gushikana n'iyi saha. Ubugari rero nabwo bariko baraduhereza ni ubugari budashoboka. Baduhereza ubugari budahiye, bakaduhereza manjegeri bavuruze, twagenda kuyafungura abana bagacibwamwo bakagwara indwara zitandukanye. Abo bana twabajana no kwa muganga bakabahereza intete zibiri. Izo ntete zibiri bazibahaye twabasubira nayo ngo jana ngo ejo bazokira. Abana harabapfa tukababura ngaho muri ico kigo twararindire rero twege ikibazo cyacu cyokemuka. twarahebuye twesha duhitamo kuza ngaha muri aya mazi aba nabo bariko baraduhereza akazi ngaha akazi baduhaye iyi base turayiroporera amafaranga 150 hari nabaduhereza 100 ikigozi cy'ubufu ngaha caraduze higeze ku mafaranga 400 imboga twoho nta imboga turi nakirya ntitwovuga ngo turaje imboga eka twe tuheruka n'imboga zinaryoshe mu kanwa kacu tukiri mu Burundi
karikera ja no muri inkambi irimo impunzi z'abarundi zirenga 1500 zirimo izima z'amezi arenga 8 ahamya yuko bahora basaba ishiramwe rya SR kubimurira mu nkambi ya Murungwe kuko ubuzima babayemo bukomeje kuba bubi bite we n'imirire mibi ubuvuzi butari bwiza ndetse n'ubujyamo bwo kurara mu bihangare barengijana umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Kavimvira Fredy Salumu avuga yuko gutinda kwiza impunzi muri inkambi byatewe n'uko ibarabara rihuza Uvira na Fizi ryasenyutse mu buryo nta buryo babona bwo kwimuririza impunzi mu nkambi ya Murungu iri muri teritwari ya Fizi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara kivuye
tukivuga ibyerekeye ubuzima bw'impunzi z'abarundi reka dusubire mu nkambi ya Nduta muri Tanzania aho mugenzi wacu Desire Hatungimana muri inkuru twateguye twifashishije banyonyi bacu bari muri icyo gihugu atwibutsa uko impunzi z'abarundi zibaho nyine muri Tanzania zihangayikishijwe n'ikibazo cy'abana b'abakobwa batamashuri bagatoroka basanga abagabo baba Tanzania mu bice byegereye inkambi
abana babigeme bacikira bivugwa ko arabari hagati y'imyaka 16 na 25 abenshi muri abo bana bataye amashuri bageze mu gice cya mbere cyayisumbuye amakuru dukura mu ikambi abenshi mu bacikira ntibaje kure y'ikambi ahubwo baje mu bijiji byegereye iyo kambi ya Nduta ibyo bijiji navyo twovuga nk'ibijiji vya Nengo Mushasha biri mu seruko bw'ikambi ya Nduta na biturana hamwe n'amarorego abiri mu burengero bw'iyo kambi bamwe mu mpunzi kenshi na kenshi bavuga ko abo bigeme atamahigwe bagira iyo bagiye bigatuma bagaruka mu buzima bwo mu nkambi bazanya abana b'abatanzania abandi bamwe mu mpunzi ibibazo gituma abo bana bacikira nibazo bagira iyo bagiye kubana n'abatanzania
abana naho gituma baheba amashuri bagatabaza n'ubuzima buke umbe gishinzwe ku buzima buke bukuvuga kirero haji watu turakenye ubu twa mujako yo duhagasa neko kwiziga akatubura akadutubura ko kwiziga nta kindi kiba kiki
kana niki harari nzara
kweri nzara simba mungo ngende arondera aji yashonde ibyo byose cyo ni sibazo gituma abamo yahurana ka gasore ati ugikriji nina lo kama puta akaronka gasabune
kana ingora ni bahura nazo bobo bagira kibagiye kunese bakacha basanga bararushije bacha bahura ingora ni bavuga ati mabikore mu wa mukore w'umukindi nagutoye ubwoba none uko amukira kwagomba kamucurika kamucurika
none wowe umaze kuva mu bwoko bwa ukajya mu bundi bwoko ubugiye kuruhama amahoro ronkaye bararonkeyo guti n'umwana babyaye yo kabyuye umutanze yara mu mwaka kwatari uwiwe kwatazana mu barindi aragiye kuruhama arahinjiye mu bwoko butari kwiwe
abakobwa baje kurungurwa muri Tanzania ingorane yakunda kugira nyamukuru abo batanzania babatwaye ntibabana haizi iminsi mike yabyaye uzubona bamwirukanye kandi izindi ngorane bagira umwana yabyariye mu kijiji cya Tanzania hari igihe batamumuha arinda amuzana naho amushikanye mu ikambi ntiyandikwa muri hasi
muri abo bigeme bacikira harimwo aba batarakwiza imyaka 18 akenshi bavuga ko babasanganye ingorane mu miryango impunzi zikababazwa nuko niyo bacikiye akenshi atamahigwe bagira iyo bagiye
abaye bishuri bivanye n'ukuntu babayeho bamusanga bari hunganye batari kumwe n'imiryango yabo abantu ugasanga n'ubukene butuma baheba ishuri mbere bakaza no kurongorwa hataranagera
biravana n'ubuzima baba babayemo ni naho baba babaye bashobora kuba baba mu nzu zabonyine kuri aba bahunze ari bonyine cyane bacaka bakajya mu miryango y'iwabo kabafata nabi bagaca bavaye yamara kujya kwishura kiga umutima uzoga muri muhira ntafishe nshikanja gatanu akajya mu byo gucana agasubira kwishura yacerewe amaze gucegwa bagaca bamukura amanota cyane bakamukubita inkuru aho rero cyahitamo kuheba akicara amaze kwicara araguma ngaho abatanzania bakaza bakavugana bagaca bamutwara iwabo batwara bakabana meza biratatu bamaze kubana imisako igashitangura kubera atavyangombwa byo muri Tanzania abafisi amaze bimaze kugenda uko aca mwirukana agashagaruka ngaha mu nkambi amaze kugaruka ngaha mu nkambi n'umwana yavyari inyuma y'inkambi ntabufasha nabo mwaronka amunkambi ntashobora kuronka ifomo cyangwa
abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta basaba ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi gukorana na leta ya Tanzania kwitaho agateka kabo bigeme na cyane cyane abanyaka 18.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu munsi ku mateka, mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana haratubwira ukuntu itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane mu 1940 umutegarugori Wangari Maathai, umunyakenyakazi witangiye cyane kubungabunga ibidukikije, yavutse.
Igihe Kenya yiteguraga kwigobotora ingoma ya gikolonije, abanyapolitiki nk'uwitwa Tom Mboya bifuje ko abana bafite ubushobozi bwo kwiga neza bakoherezwa mu bihugu by'Uburayi kugira ngo bazagire uruhare mu butegetsi bw'igihugu kimaze kwigenga. Icyo gihe John Kennedy wari ukiri senateri yiyemeje gutanga amafaranga yo kwiga, maze Wangari Maathai yaba umwe mu bana 300 bavuye muri Kenya bakajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo hari mu kwezi kwa cyenda mu mwaka w'1960. Arangije kaminuza yagarutse muri Kenya, maze mu mwaka w'1977 yashinga ikigo yise Green Belt Movement, icyo kwibanda cyane ku gutera ibiti, kubungabunga ibidukikije no guharanira uburenganzira bw'abagore. Yabaye depute ndetse aba na minisitiri wungirije ushinzwe ibidukikije n'umutungo kamere muri leta ya Perezida Mwai Kibaki kuva mu mwaka wa 2003 kugera muri 2005. Mu mwaka wa 2004 nibwo Wangari Maathai yabaye umunyafurika kazi wa mbere wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel kubera uruhare yagize mu guharanira amajyambere arambye, demokarasi n'amahoro. Yari mu mashyirahamwe menshi yaharanira ibidukikije hirya no hino ku isi, akaba yarigukanye n'ibihembo byinshi ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa cyenda muri 2011. Nibwo Wangari Maathai yitabye Imana azize indwara ya kanseri, yari afite imyaka 71.
Urakoze Venuste, uyu munsi mu mateka ni nayo dusoreje amakuru yacu y'aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha. Tubibutsa ko ikiganiro muri Sanga kiri buhite ku isaha isanzwe, ariko ni kimwe mu byatambutse, bityo tukaba tutari bubashe kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo. Dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo kubera ingamba zo gukumira ikiza cya virusi ya corona. Turabashimiye rero ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma.